Iyi mwumva ni radio Ijwi rya Amerika. Mwiriwe neza nshuti mu duteza matwi, ni Edi Rwema ubasuza kandi mbahikaze mu kiganiro muri isanga cyo kuri uyu munsi. Kiganiro cya none turagaruka ku rupfu rw'umwami Ntare wa gatanu uwo mu Burundi, ariko mbere yuko tujya mu kiganiro nyirizina, reka tubanze tubagezeho amakuru avugwa muri aka kanya mu gihugu cy'u Burundi. Oriya nitangishaka.
Urakoze cyane Edi Rwema, ndabaramukije namwe mwese mu duteza matwi. Abana indwi harimo abana babiri barayibishwe mu gitero cy'abantu bitwaje ibigwanisho muri zone Musaga mu ijoro ryo kuri uyu wa kane i Bujumbura. Mu bagandaguwe harimo umusirikare w'igihugu. Umugenzi wacu Eloge Wirikaneza ariko aradutohoreza inkuru turayibashikiriza mu kanya. Ahandi naho kuri uno wa gatanu, igenekerezo rya 2029 ukwezi kwa kane umwaka w'2016, Abarundi bo mu bwoko bw'abahutu n'abaganwa bibutse ubwicanyi bwagizwe mu 1972, ubwicanyi bwahitanye Abarundi benshi harimo n'umwami Ntare wa gatanu, nkuko muvyumvise mu kiganiro muri sanga mugiye kucumva na mugenzi wacu Edi Rwema. Bamwe mu bahimbaje uwo munsi kuri uno wa gatanu bashize urugori rw'amashugwe ku kibanza cyo muri zone Buterere, ahahambwe abantu ikivunga muri 72. Banakoze n'urugendo rwo kwiyamiriza ubwicanyi bwahitanye Abarundi. Iyi nkuru turayibashikiriza mu kanya kari imbere, nayo nyene mugenzi wacu Evariste Nzikobanya nkari dushikiriza. Handi naho umutambukanyi w'umukuru w'igihugu Denise Nkurunziza hamagarira abakenyezi kuvyara ku rugero kandi abo bashoboye kurera. Yabivugiye mu kiganiro yagiranye n'abakenyezi bo mu ntara ya Kirundo kuri uyu wa gatanu mwisekeza arimwo ryo kuganira n'abavyeyi mu gihugu cyose ku bijyanye n'amagara y'abavyeyi n'ibibondo. Denise Nkurunziza yamenyesheje abakenyezi ko kuvyara abana benshi bishobora gutera umutekano muke mu gihugu gusumba indyane za politike n'ibindi. Umutambukanyi w'umukuru w'igihugu yabwiye abakenyezi ko bafise uruhara ntangere mu kubumbatira amahoro n'umutekano. Denise Nkurunziza avuga kandi ko abana bariko bakora ibikorwa byo guhungabanya umutekano bituruka ku bavyeyi badohotse kwibanga ryo kurera abana babo mu kubigisha amahoro. Ni mu kanya gato kari imbere.
Mwiriwe neza nshuti mu duteza amatwi, ni Edi Rwema ubasuza kandi mbahikaze mu kiganiro muri isanga. Tariki ya 29 z'ukwezi kwa kane buri mwaka, Abarundi bibuka ubwicanyi bwakorewe umwami wa nyuma w'Uburundi Ntare wa gatanu, waruzwi nka Karoli Ndizeye. Umwami Ntare wa gatanu yavutse tariki ya 2 z'ukwezi kwa 12 umwaka w'1947, akaba yaratanze afite imyaka 24. Hashize imyaka 44 uwo mwami yishwe bunyamaswa. Umwami Ntare wa gatanu yiciwe mu ntara ya Gitega. Urupfu rwe rwakurikiwe n'izindi mpfu zaguyemo inzirakarengane nyinshi. Imiryango yabo ibabazwa n'uko kugeza ubu nta butabera bari babona cyangwa ukuri kubyabaye. Ibyo abakurikirana hafi bibera mu Burundi bakemeza ko ari ukwimakaza umuco wo kudahana. Mu rwego rwo kumenya neza ingaruka ayo mateka yagize mu gihe cyahise no mu bihe turimo, uyu munsi twatumiye Bwana Ildefonse Rugema, washinze umuryango witwa Intwaro y'Ubwami ishingiye ku ibwiriza shingiro. Ni umuganwa akaba n'umujyanama w'abaganwa. Bwana Ildefonse Rugema, ikaze mu kiganiro muri isanga kuri radio Ijwi rya Amerika.
Ego, murakoze kuduha ijambo mushingano hawe Rwema.
Uyu munsi hirya no hino ku isi, Abarundi nyine barizihiza cyangwa se baribuka imyaka 44 umwami Ntare wa gatanu yitabye Imana. Mushobora kudunyuriramo muri make icyo muzi kuri urwo rupfu rw'umwami Ntare wa gatanu?
Ego, icyo twobivuga ko nuko ego murabona ibintu bihitiye mu Burundi ni ibintu bidashemeye na gato, kubera kuva intwaro y'ubwami itembagajwe mu 1966 abarundi twama mu ngorane z'ubwicanyi ubwicanyi tutabona gihari buzohagarara aha rero no vuga kubera uno munsi twibuka imyaka 44 umwami wa nyuma w'u Burundi Ntare wa gatanu agandaguwe aha ni kintu cerekana neza yuko mu kuva ingorane zitangwe mu Burundi atawe bigira gahanga sinzwe no bivuga nta muntu numwe mu gihugu cy'u Burundi ashobora kuvuga ati ndakingiwe nta gishobora kunshikira ahantu buba ukaba kica umwami barisha abaprezida barisha abaminisitire barisha abantu bakuru bakuru muri ico gihe nitubona ingene umunyagihugu mutoya ashobora kuvuga ati ndakingiwe icumba gije rero kuri ivyo vyerekeye ingene umwami ntari wa gatanu yagandaguwe ni ibintu bibabaje cyane kuko murazi yuko yari yimitswe kuba umwami ntari wa gatanu itariki ya mbere y'ukwezi kw'icyenda 1966 hanyuma agakurwa gusa haciye amezi atatu
icyo gihe ise umubyara nibwo yari amaze guhunga igihugu
urumva ibyo ni ibintu byose ibi bintu icyo twabivuga ko bujya mu Burundi no kuvuga akahisuko kari icyo niho aho niho hari ingorane mu Burundi ntituvuga ibintu uko byagenze uko kahise uko kari ibyo uvuze uti umwami mwambutsa se umwami ntare wa gatanu yoba yarahunze umwami mwambutsa ntiyigeze ahunga na gato yaragize ingorane z'amagara araja mu Swisse kwivuza hanyuma hari mu 65 mu mpera za 65 hanyuma abonye amagara akimukitse gato atuma umuhungu wiwe ntare wa gatanu uco gihe yari samuragwa w'ingoma yitwa Mbizeye Karoli aramutuma ati mwananje genda urabe mu Burundi ibintu uko bimeze uhumuriza abarundi ubabwire yuko ndi mu nzira ndiko ndaza kugira tubandanye duha amahoro abarundi ico gihe rero hari mu kwezi kw'indwi kwa 1966 umwami nakombandanye mvuga samuragwa w'ingoma Karoli Mbizeye arataha mugabo atashe harabari urumva icyo gihe byitwa yuko umwami mwambutse ariwe gihangamye ku ngoma hariho abashikiranganji bari bakimuyoboka bavuga ati igiye gusakikira mwambutse wa gatanu ariko rero hariho abashikiranganji bari batanguye kwerekana yuko badashaka kumuyoboka hanyuma rero abo barahazwe sinzi ko nabo bikenda ko novuga amazina abo rero igihe Karoli Mbizeye atahiye mu gihugu aho kugira bamureke atange ubutumwa yahawe na sewe kugira ahumuriza abarundi babwire yuko umwami ari mu nzira ariko aza abo bashikiranganji batashaka yuko mwambutse abandanya atwara afite novuga yuko coup d'etat yatanguye gutegurwa kera baca bahenda Karoli Mbizeye mwumva icyo gihe afite imyaka 18 19 gusa baca muhenda ati wewe yacu wabona umwami mwambutse aso warakuze wewe uracyafite uracyari muto reka tukwimike uramutse igihugu hanyuma ibyo ujya mutamubireke urumva barahenze bumva yarahenzwe yarakira umwana hanyuma aravyemera abyemeye rero niho baca bamwimika haciye amezi abiri gusa mu kwezi kw'icenda kwa 1966 hanyuma mugabo bagomba kumugira nk'igikoresho kugira bashikire ubwo butegetsi barondera kuko mwambutse aratwa myaka 50 byari bigoye kugira bamukure abanyagihugu ntihagire icyo bavuga baca bafata umuhungu wiwe Karoli Mbizeye bamugira nk'ikiraro kugira babyoroshe byitwe yuko bakuye uwo mwami wa gatanu vyitse ko ari we yatangiye gukura se hanyuma nabo bamukure uko niko byagenze urumva rero baramuhenda ari imikwa mu kwezi kw'icyenda 1966 hanyuma haciye amezi atatu gusa nawe baramukura bamukuye urumva bamukuye yatumiwe na Mobutu yahora mukuru w'igihugu cya Kongo ariko Fete Nationale hanyuma bamubahengera agiye muri iyo muri ubwo butumire baca baramukura aca aja aca arahunga aja mu aja kuba mu Budagi urumva rero muri ico gihe kuva 1966 itariki 2008 mu nyonyo 1966 yari yakuwe aba agira ubuzima busanzwe nk'umuntu asanzwe gushika 1972 ushika rero aho bamuhenda kugira aze mu Burundi murumva rero biragoye kugira ibi bintu tubivuge ido ni ido tubiheze ibintu birebire
ni birebire kandi nta n'umwanya munini dufite
ariko nayingerageje gucisha mu ncamake ingene umwami mwambutsa atataye igihugu ngo arahunze ingene umwami ntare wa gatanu nawe nyene yagizwe igikoresho n'abashaka gukura intwaro y'ubwami kugira bashike ku byo bashaka ariko ibyo rero bashaka gushaka ko bashaka nibyo biteye ingorane gushika no munsi mu Burundi ikintu catumye bahura intwaro yari yemewe n'abarundi intwaro yari yemewe n'umuntu wari wese kuko nta murundi yagiye mu ibarabara kugarariza ngo twegwe tuyamirije umwami ibyo bintu ntibyigeze biba niyo tariki ya 2008 mu nyonyo 1966 uyo micombero igihe yashinga repubulika yavuze ngo ni revolution revolution nishobora kugira abantu batanu abasirikare batanu bakuye intwaro ngo bace babyita revolution revolution ni ibintu bikozwe n'abanyagihugu ni ibintu abanyagihugu bavuga ati ibi bintu tushaka ko bihinduka turabyanze uko siko byagenze kandi na kare iyo bibuko iyo tariki ya 2008 mu nyonyo 1966 igihe bashinga repubulika yari kuba itariki ntibagigwa mu Barundi mugabo no munsi iyo tariki sinzi ko hari icyiza yazaniye Abarundi cyangwa hari ikibi yazaniye Abarundi ivyo Abarundi nibo bovyimenyera ariko mu byo tubona dukurikira turabona neza yuko atakarusho na gato ahubwo twibaza ko vyazanye amagara amaganya n'amarira mu Barundi
urakoze cyane Ildefonse kuri ibyo kuri ayo mateka utunyuriyemo cyane cyane ajyanye n'ubuzima n'urupfu rw'umwami Ntare wa gatanu uyu munsi yibukwa hashize imyaka 44 kuri telefone dufite abantu batandukanye bifuza kugira icyo bakubaza hanyuma nange ndaza kujya nyuzamo nka kubaza ibibazo bimwe na bimwe cyane cyane wavuze kubijyanye nuko hasa nkaho umuco wo kudahana umaze guhabwa intebe muri icyo gihugu cy'u Burundi nyuma yayo marorerwa yose nta butabera bwigeze bubaho reka dufate Marte kuri telefone mwiriwe neza Marte
mwiriwe
ikibazo cyawe
oya nta kibazo mfite ahubwo naye ndimo numva ibyo arimo avuga naho bundi yewe nibwo ngiye online ubu ngubu naho bundi aya nanga ibitekerezo byanjye
urakoze Marte bwana Ildefonse Rugema wagarutse kuri ku kibazo cyuko hasa nkaho hari umuco wo kudahana wahawe intebe mu gihugu cy'u Burundi uko ubwikenyi bugenda busimburana nta butabera bubaho icyo ushaka kuvuga ni iki
yego me ibyo twovuga ngaha twofatira nko ku bintu bitatu canke bine two ibintu byabaye kuva intwaro y'ubwami havuye kuva umwami wa nyuma agandaguwe twovuga nk'ikintu mu Burundi kibangamiye amahoro cyane cyane n'abantu bijyanye n'uwashaka kandi ubumenyi ni ikintu cyo kutavuga akahise uko kari icyo ni cya mbere icya kabiri nukumenya iyo soko y'ubwicanyi iyo ubwicanyi bwatanguye ni kubera iki abarundi bagomba bicana gushika uno munsi ni kubera iki ikindi cya gatatu nuko kudahana hari igihe umuntu yibaza ati abantu babananya bicana kubera ataguhana kuriho ico cyo kudahana naco ni cya gatatu hanyuma ikindi naco ibi bigaca bituma abarundi aho gutuma tuba umwe tuba abavukanye by'ukuri tuguma ahubwo dutandukana kubera ingorane zigenda ziraba aha rero tukabona yuko tutabona neza kazoza ku Burundi nk'uno munsi murumva twibego twibutse uwo mwami tutazi icyo yazize turazi ko no mu bindi bihugu nibyo abami barishwe bataco bazira niko byagenze ariko nkuko nabivuze iyo umwami cyangwa intwaro y'ubwami kuwe kubera ari revolution y'abanyagihugu bakavuga ati iyi ntwaro turayirushe turayi n'umwami washaka nibamwice cyangwa bigende gute mugabo mu Burundi siko byagenze aha rero aho kugira ibyo bintu byo gukura intwaro y'ubwami no kwica umwami nta karusho na gato byazaniye abarundi ababikoze ntacu byunguye na gato aha rero murabona igituma mvuga nti kudahana ni kintu kibangamiye amahoro mu Burundi kandi tutabona neza kazoza murabona umwami ntare wa gatanu yarishwe ubunyamaswa jewe naragize n'amahirwe yo kuganira no muvyeyi w'umwami kazi baramparaye yarababaye cyane kandi ibyo novuga yuko ari ni nk'ababyeyi bandi babuze mu 1992 ni nk'ababyeyi bandi ariko barabura ubu n'abandi bamye babura ariko hari igihe ubura umuntu ukamuronka ukigaragurira icyo kiziga cy'uyu wawe ukamuhamba n'iteka ibyo birashobora gutuma ugira amahoro gatoya ariko rero nk'uyu mwamikazi baramparaye yarayivugira we nyine ati jewe icompa twagize kumutumira twagize iyo anniversaire nyine yo kwibuka umuhungu w'uyu mwami ntare wa gatanu hari mu 2002 turamutumira jewe ndamwitorera igitega turazi Bujumbura kugira tugira uwo munsi wo kwibuka umwana w'iyo mugabo ikintu yavuga ati jewe icompa nkatora naho bamuhambye aho bamutaye nkamwihambira jewe nyene biciye mu muryango kuko urumva iby'abatwara urumva bisa n'ukumenga ntabwo bari banezwe aha nshatse kuvuga yuko murumva yarishwe aratabwa ntituratora iyo bamutaye kandi nta kintu c'intwaro zakurikiye zagize kugira turetse data no guhana abo barakoze icyo caha mugabo kugira batore aho bamuhambye kugira ahambane iteka kuko nawe nyene yari umukuru w'igihugu nk'abandi
urakoze cyane
aha rero mu byo byo kwica abantu bakuru ntihagire inkurikizi abantu bato murumva yuko nabo atakintu na gito kibahumuriza
urakoze bwana Rugema bwana Rugema ni umuganwa akaba n'umujyanama w'abaganwa ndetse akaba yaranashinze ikitwa ubwami bushingiye kwibwiriza shingiro uyu akaba ari umuryango we bwite yashinze kuri telefoni turi kumwe na Foste mwiriwe neza ikibazo cyanyu cyangwa igitekerezo
yego mfite nuko ibintu by'ubu bigenda bikorwa kandi bigakorwa amahanga arebera yabona bimaze kuba ahubwo akaba ari rwaza gutora umwanzuro ngo bakagombye kuba babungabunga amahoro kandi byarabaye bareba bitangira buhoro bikagera aho bikubye kandi baba babibona
ariko ayo mahanga ikibazo ushaka kubaza ni ikihe
ikibazo mbaga ni uko ibintu nk'ibi by'amahanga areberagatatu imyanzuro bwa nyuma kandi byaratangiye babona.
Urakoze Foste, turi kumwe kandi na William. William mwiriwe?
Yego mwiriwe neza.
Uri hehe?
Ni mu karere ka Rubavu.
Ikibazo cyawe?
Ikibazo cyanjye mbere na mbere mumaze mudamukiriza umutumire. Ariko umumbarize mu ese ko ikibazo cyo kudahana bimaze kugaragara ko mu Burundi kabisa ari ikibazo gikomeye mu mutekano muke ubera aho ngaho i Burundi. Niki bateganya gukora kugira ngo iki kibazo bagikure mu nzira kuko bajya mu biganiro bagira gute batanga ubutegetsi ikibazo cyo kudahana kitavanywe mu nzira ibibazo by'u Burundi bizahura ari u Burundi kandi bimaze kugaragara ko no mu karere umuntu wese ureba kure arabona ko ikibazo cyo kudahana gifite uruhare rukomeye mu bibazo bibera i Burundi. Niki bari gukora kugira ngo izo ngorane babashe kuzikura mu nzira. Ikindi ndagira ngo ukomeze udufashe tuzareba ukuntu umusubira ku murongo wa FM twara bavuze kabisa muzatugeragereze mwongere mugaruke.
Urakoze William, icyo kibazo turimo turagikurikirana hafi igihe cyakemutse tuzaba tubibageza. Urakoze cyane. Bwana Rugema, hari n'undi muntu watwandikiye ku rubuga rwacu rwa Facebook witwa Habana Bakize Gerald avuga ngo ntabwo guhana byabaho mu gihe abantu babanza gukora mabi mbere yo gushaka ubutegetsi cyangwa babugezeho bagakora ihorihori ihonya imiryango. Wasubiza bimwe muri ibyo bibazo byabo bakunzi ba Radio Ijwi rya Amerika?
Ego, ndumva yuko bose bashimikiye ku kibazo cyo kudahana. Burya umuntu abifatire mu rugero ruto, urugero rwa hafi. Murabona no mu muryango usanzwe hari ababyeyi n'abana. Iyo umwana utamuhaye indero, iyo umwana utamubwiye uti kya ni kibi kya ni cyiza, hanyuma akagira ica tinya n'ico yubahuka, ibintu biragenda nayo mu muryango. Urumva rero no mu gutwara nibaza ko ari cyo kimwe kuko iyo hari kudahana mu gihugu twibaza yuko haba hari ababisemo uruhara cyane nabatwara kuko nibo baba bafise ingene batunganya intwaro yabo kugira abanyagihugu baronka amahoro. Urumva rero hari kudahana kenshi twibaza yuko biva kuri uko kuntu abatwara basamazwa n'ibindi, cyane cyane basamazwa n'ibintu by'amaronko kudakunda igihugu. Murazi yuko intwaro z'ubu nuko bimeze, iyo bariko baravuga yuko abanyepolitike bariko baraganira cyane bariko baragira ibiki, kenshi ntumenya yuko ariko baganira kugira barondere amahoro arama abanyagihugu. Iyo turiko turavuga amahoro arama no kugira mushireho ibishoboka byose uko kudahana ni kubandanye. Kudahana uwishe, kudahana wasahuye, kudahana uri kurasambura, kudahana abari kubarangaza bene wabo ibintu bene ibyo. Kudahana ni kintu kibi cyane mu gihugu. Urumva rero kuri abo babajije icyo kibazo, nibyo mu Burundi turabona yuko icyo kibazo ari cyo kiri imbere cyane. Ariko rero kwama tuvuga ingorane gusa zihari tuzidondagura, mugabo ntituvuge ikintu cyo tuma ibyo bintu bihagarara, ntacyo tuba turiko turakora. Urabona n'ubu ibintu biri mu Burundi, uru bariko baravuga ibiganiro abatumvikana muri politike, mugabo umuntu bihitana umuntu bibabaza n'umunyagihugu muto bimwe bita rubanda ruto mu Kinyarwanda, kuko bobo ari abahutu n'abatutsi, sinibaza yuko bashobora kuba bafise ibyo bapfa. Barashobora kubana kandi aho ibintu bigeze ubu abarundi bararushe baravuga ati uwutwara wese ntaduha amahoro. Muri icyo gihe rero natwe tukaja tuvuga tuti urumva twe twara ego urazi bwana Gwema, burya iyo umuntu arwaye umuti ntavuga ngo umuti urarura, urabyumva wowe uraba umuti kugukiza gusa. Twebwe rero mu gihe twavuye hasi tugashinga uyu muhari w'intwaro y'ubwami ishingiye ku ibwirizwa nshingiro twebwe tubona tuti ibyo nibyo niwo muti twebwe tubona woza ugabanya ingorane sinovuga ngo kuzikuraho Burundi mugabo woza uzigabanya cyane mugabo Barundi bakaronka amahoro kuko intwaro y'ubwami ni intwaro Abarundi bazi ni intwaro iwacu muri Afrika tukunda kuvuga ngo ni zakahise mugabo murarava neza ngaha iburayi intwaro za cami nizo ntwaro zikiriho kandi zerekana neza ko demokrasi ikora muri izo ntwaro ubwo natwe mu Burundi rero tuvuga tuti
Bwana Ildefonse Rugema reka tuze kugaruka kuri ako kamaro k'izo ntwaro z'ubwami zishingiye kwibwiriza shingiro ariko reka twogutinza abantu dufite kuri telefone tubaho umwanya nabo bagira icyo bakubaza hanyuma dukomeze ikiganiro turi kumwe na David. David mwiriwe ikibazo cyawe
ndamukereza umutumire
yego arakumva
ikibazo cyangwa ni iki ntibadashobora dushaka nka bitatu
mu magambo make cyane
yego none icya mbere uwo muhari ni iki ugiye gukora kugira bashobore guhana abo bantu bishe umwami ntare aka kabiri nako mbese ni kuki Petero Nkurunziza wewe ariko arahana abandi baheretse ubutegetsi bwiwe bashatse kubuhirika ariko ntakemure icyo kibazo ubwa mbere abashatse guhereka ubutegetsi bwa mbere akandi nako kanyuma ngiye kurangirizaho nako mbese ni umwe mutazabona mu Burundi bagiye gutora cyangwa bagoshaka kugira mu Burundi ikibazo gishemuke neza kabisa haboneke nyinshi yuko abantu bose bakora ikosa bagende guhanwa nta mu Burundi babona amahoro uyu munsi mu Burundi buze amahoro kubera nta gihano gihari abantu bakora amakosa bagumuko ntacyo bitwaye kandi ugasanga benshi bakora nayo makosa nabo ku butegetsi gusa ariko icyo kintu rero bari bakwiye nacyo kugitorera umuti kugira ubundi bw'amahoro Abarundi abahunze batahuke baze bubake igihugu cyabo. Urakoze
David. Ndashaka kwisegura ku bakunzi bacu bari mu Burundi dukomeje kugira ikibazo cya telefoni zo mu Burundi ntago zirimo gucamo mutwihanganire ntago ari uko twabirengagije nuko dukomeje kugerageza kubashaka kubahamagara ariko telefoni zanyu ntago zirimo kunyuramo mutwihanganire rero reka dufate Inosa kuri telefoni. Inosa mwiriwe neza.
Mwiriwe.
Uri he Inosa?
Yende muri Kanada.
Ikibazo cyawe?
Ikibazo cyane nasaka kumubaza. N'uwo muhari uremewe mu Burundi hanyuma ikindi kibazo kigira kabiri ya avuka mu miryango yabo bato hanyuma ikindi ariko arakora iki kugira ngo abanyagihugu bamenye icyubwo bwami bwamariye Burundi kubera ibyo numva kera bavuga numva ubwami kese bavuga nabi yuko ngo nk'umwami agira ahaguruke ngo bakabazana nk'urugabo runiniya ngo hanyuma ngo akaruhagurukira ko ngo agacumita mwicu ngo kugira ahaguruke sinzi rero ubu uno munsi none boshiraho umwami bubandanye migenzo umwami yakoresha cyanye bohindura amategeko uko umwami yakora ibyo nibyo bibazo byanze nanifise.
Urakoze cyane Inosa, murakoze namwe kuba mudukurikira aho ngaho mu gihugu cya Canada. Bwana Ildefonse Rugema, benshi bibanje kuri uyu muryango washinze witwa Intwaro y'Ubwami ishingiye ku ibwirizwa shingiro, barashaka kumenya icyo uwo muryango ukora, ese ni umuryango wemeye mu Burundi, hanyuma hari n'abatavuga rumwe ku miyoborere y'ubwami bakavuga ngo hari bimwe ubwami bwakoze abantu benshi batishimiye.
Egome, ndumva habaje ibibazo abantu babiri. Uwa mbere yabajije ibintu icyo muhari wokora kugira ufashe werekane ko ari uko abantu bakoze ubwicanyi bo hano harimo ubwicanyi bw'umwami ntare wa gatanu nkuko nabivabwiye aha nitwoza ngaha naho umwami yagandaguwe nitwofatira ko cyane kuri ubwo rupfu rw'umwami aha ikintu twofatira ko cyane ni ikintu cyo kwica umuntu wari wese kuko abo umwami abo umunyagihugu muto nta numwe akwiriye kwicwa nta numwe abantu barangana imbere y'Imana muramvyumva aha rero ico arabajije watumuhari wokora iki twebwe ntaco dushobora gukora muri iki gihe mugabo ikintu novuga ngaha nuko intwaro zose zagiye zakurikiye ku ntwaro y'ubwami itembagajwe hagiye hari ingorane z'ubwicanyi ubwo bwicanyi bukaba ntihagira uguhana abantu mu Burundi tukagenda dufukafuka tukaraba ingorane zigezweho akaba ariho umenga nizo twohana mugabe izaheze ngo tuzibagire urumva rero haca haza cyacyifuzo cy'abarundi cyo kuvuga ngo reka tubagire uramurazi ko bashinze urwego gukugirirana ikigongwe gukuvuga ukuri no kugirirana ikigongwe ubwo rwego simbona neza ingene rushobora gukora ubu kandi ubwo bwicanyi bukibandanya kandi abantu bacangazwa urabona hanze y'igihugu hari abantu barenga 200,000 abantu buzuye amabohero hari iki ibyo bintu turabona yuko bidashoboka muri iki gihe ababi abo bikoze barafise ibyo ngira bishobora kuba bibagira nabo murumva rero uko kudahana kuracariho aricyo gituma tuvuga tuti harakwiye kuza guhinduka intwaro iyo ntwaro y'ubwami gituma tuyifatira ko nuko muramba bari akuru yarabajije ibibazo bwa nyuma yafatiye ku ntwaro za kera cyane z'ubwami ariko intwaro z'ubwami mu Burundi zari zatanguye kuba intwaro zubaha ubuzima bwa kiremwa muntu
yanakubaje niba ukomoka mu muryango w'ubwami
sabwe
yanakubaje niba ukomoka mu muryango w'ubwami
yego men nkomoka mu muryango w'ubwami nibyo ariko ibyo ntacyo byohindura kinini kuri uyu muhari wacu kuko uyu muhari wacu urimwo abatakomoka ku muryango w'ubwami ibyo rero ndabyemeye nibyo ariko mbananije nishura ku bindi bibazo yavuze ngo kudeta inkuru nziza ahana bamwe ibiki ibyo jewe n'ukuri sino bijamo cyane ariko icyo tuzi icyo nuko mu Burundi haba hariho impamvu zidafata impamvu zidafaditse zituma abantu bicana urumva naho twera kuri ibi by'ubwoko bujye abarundi turi bamwe tuvuga ururimi rumwe dusangiye imico dusangiye akaranga nta kintu cyo kuvuga ubwoko cyari gikwiye kuba kandi kira murazi iwacu mu Burundi bavuga yuko aho kubami bashira imbere imiryango mugabo ntibashira imbere ibyo bintu by'ubwoko ibyo bintu byazanywe na byagiye gushyirwa imbere cyane n'abazungu baza badupima amazuru badupima uburebure badupima ibiki izo bintu nta byari biriho mugabo rero nitureke na kuguma tuvuga data ngo byazanywe n'abazungu ko tuzi ko byazanywe n'abazungu twashobora kubikosora ariko rero aho niho hari ikibazo umenga hari ikintu gituma tudashobora kuvugana ukuri ngo twicare hamwe tuvugane ukuri
ariko bwana Rugema uvuze kuri icyo kibazo cy'uko abarundi mudashobora kwicarana ngo muvugane ukuri kukahise k'igihugu wanagarutse kuri iriya komisiyo y'igihugu ishinzwe ukuri n'ubwiyunge ukavuga ko utemera neza ko iyo komisiyo yakubahiriza inshingano yahawe ariko iyo komisiyo yashyizweho kugira ngo uko kuri mutavuga cyangwa se abarundi batavuga kujye ahagaragara abantu bakuvuge kuki wumva ko iyo komisiyo ntacyo izashobora nta kamari izageza ku barundi
urumva ibintu mu kinini bavuga ngo ibintu bijya gupfa bipira mu ntango ibintu biriko biraba mu Burundi nk'uko namye ndabivuga n'inkurikizi z'izindi ngorane zagiye ziraba murumva kuva intwaro y'ubwami havuye harabaye urumva ico kibazo cy'amoko cyaragiye imbere cyane haravugwa cyane n'ubu nibyo bikivugwa havugwa abahutu abatutsi umwanya wose buri gihe kandi si ukuvugwa gusa barabishyize no mu ngiro ugasanga ibyo by'ubwoko nibyo bije imbere murabyumva aha rero navuga yuko kandi burya no mu Burundi cy'aba baguma birengagiza ni bimwe navuga kutavuga akahise uko kari Uburundi ntibugizwe n'abahutu n'abatutsi gusa hariho abandi urumva mu gihe rero aho iyo ndiko ndavuga abahutu n'abatutsi sinshaka gushira muri rusangi hariho akagwi k'abanyepolitike b'abahutu n'abatutsi aribo bashaka gutera ingorane hanyuma bagashaka baratera ingorane inyishu ku ngorane bunyine bariko baratera urumva icyo nico kitumvikana iyo ariko baragira ibintu byo kumvika ngo biganire ngo kugira abarundi baronke amahoro ibyo bintu nibaza yuko abanyepolitike nibo bakwiye kwisubira ko nyine bakicara n'abakarabana amaso mu yandi atawo munyamahanga ari muri bo akaba akavugana ati by'ukuri turiko turondera amahoro y'igihugu cyangwa turiko turondera ibyicaro bya politiki kugira twiteze imbere sinzi ngo nabivuga aha rero cyo niko ndavuga yuko ibyo bintu bitazoshoboka nuko duhereye nko kuri ingene intwaro y'ubwami yavuye ukaca ubandanya ugashika kubi bita ngo ni amasezerano ya Arusha usanga ayo masezerano ya Arusha by'ukuri yagiyemo abanyepolitiki b'abahutu n'abatutsi gusa bashaka kumvikana kugabura ibyicaro bya politiki gushika aho babishyira muri babishyira mu mategeko gushika aho babishyira mu ibwirizwa nshingiro ugasanga ibwirizwa nshingiro ry'u Burundi no munsi ririmwo rivugwamo abahutu n'abatutsi gusa ugasanga abahutu ngo twebwe tuzogira 60% abatutsi 40% ibyo bintu nizo byishe igihugu abarundi iyo mu 2000 gihe bagira amasezerano y'Arusha icambere na mbereho iyo aba amasezerano hagati y'abarundi bunyende bavuze ati nitwegwe turiko turumvikana kazoza kacu ata munyamahanga arimwo tutariwe tubaje mu mahanga ibyo bintu byari kwizerwa n'abanyagihugu
urakoze bwana Rugema reka dukomeze ikiganiro twakira abakunzi ba radio Ijwi rya Amerika ndibaza ko noneho telefoni zo mu Burundi zisa nkaho zirimo gucamo reka dufate Abdul mwiriwe neza Allo Abdul
mwiriwe neza
ikibazo cyawe
yego ndakuramuhije ndagusuhuza Edigwe
turagushimiye natwe kuba ukurikiranye ibiganiro byacu ikibazo cyawe
yego ndashuje n'uwo mutumire muri kumwe n'umuganwa
yego
ku gitekerezo cyanje alo
turakumva bazi tanga igitekerezo cyawe
yego ku gitekerezo cy'uwanjye nshaka kuvuga ku byerekeye abaganwa hari ubwicanyi bavuga ngo bwabaye ngo 72 ahubwo bari bakura abantu boba barishwe muri 72 bakaraba kumyene boraba ari nk'abantu bishye abo bantu 72 bakaraba kumyene babegeranya kugira nabo babashyire mu ntahe kuko ubwo nta kuntu ubwicanyi bwoba 72 bamwe bamwe bariko barapfa kugeza ubu uyi batariko baraburanwa baraburanisha nibarabe kumyene ibyo 72 barabe kumyene byoja mu buryo kugira abo bandi aba nubyitanye bwabaye 93 nabwone bubemwe kugira kuko harapfuye abatutsi benshi n'abahutu benshi ibarakumye ne ubwo bwicanye bwabaye kugira baburanye rwose kuko duhereye no ku rupfu Rwanda daye rwose rubemwe ruburanwe nagone
Nibyo umutumirwa yagarutseho avuga ko hakwiye kubaho ubutabera kuri muntu wese ubwicanyi ubwo ari bwo bwose bwakozwe bugakurikiranwa kandi abantu bakavugisha ukuri hakabaho ubutabera.
Yego icyo kimi nacyo cya kabiri nacyo. Cyakuvuga ku byerekeye nyene ubwicanyi uwo muganwa ahubwo yarakwiye kuraba ku nyene ndazi nawe ni umuntu atohoza cyane. Arabe kurupfugwa kurupfu ubu iriko abantu ariko barapfa kugeza ubu nabone arabe kunyene nabone bo baburanisha kuko turabye nk'abantu ariko barapfa kugahanga k'igipolisi reka n'abanurwaruka gubu reka turabye hariho n'abantu benshi batigenda neza mu bwicanyi barakunyene ubwo bwicanyi nabwone borakunyene bohanwa gose kuko ari abantu batigenda neza mu bwicanyi kuko ugwaruka rurupfa ni gwishi abanyagihugu bapfa ni beshi abana bapfa ni beshi eka ture rwe ku nzego zose zirapfa kandi abazirubusa ni barakumyene nabone buraba kumyene bababuranisha kugira natwe tubone ko bababuranishije kugira bahanwe mu ntahe.
Urakoze cyane Abdul, ndibaza ko ibyo bibazo byawe.
Urakoze cyane ngaho ku gihugu cy'America kandi turabakunda cyane ngaho ku gihugu cy'America.
Urakoze cyane turagushimiye, ndibaza ko ibitekerezo bya Abdul hanini yabigezaga kuri leta kuko niyo ikwiye gushyira mu bikorwa ibyo asaba bijyanye n'ubutabera. Turi kumwe kuri telefoni kandi na Nshimirimana. Nshimirimana, mwiriwe neza?
Mwiriwe.
Ikibazo cyanyu?
Ikibazo ni interano kwanza mbanza guterera
magambo make cyane
ndiko ndasoma ku buhinga nguruka na bumenyi nabonye bavuga ngo wahubwo ngo ntibafuze ngo ibyo bintu ngo by'abantu bapfuye ngo bavuga ngo ko ngo bapfuye naciye mbaza ikibazo ni eske nta senke yari umuhutu canke yari iki. Hanyuma nashaka kuvuga ikintu kimwe ko bijanye nuko kuntu batigeze bakurikira ngo bashake kumenya kuri ibyo byabaye. Aha anye ndasa n'utanga intererano gatonya mvuga nti urabye ukuntu byagiye bigenda bikurikirana abantu bagiye batwara ico gihe bose uretse urabye n'abatwaye inyuma yuko uwo muntare apfa n'abatwaye abagiye bakurikirana bose batwaye imengo babanje gukora amaraso ndibazagiye ko bashobora kuba baratinye kubikora ko kubera ko bavuga bati natwe twarakoze amaraso igihe twokora tukarondeshaka kurondera ukuri kuri ibyo byabaye boca haba poursuite kuri meme no kuri twebwe. Ashaka rero nganye nje ngiza ndahabariza ko uwo mutumire mbaze eske inyuma yaba inyuma y'ubwo rupfu rw'uwo mwami wa gatanu n'izindi pfu zose zakwiye zikurikira abari bishwe 72 canke araba bishwe 93 meme n'abari ko barapfubu nashaka mbaze abari batwara muri ico gihe kuri abantu bose bagiye bapfa bari abantu bera canke bari abantu bari kwamaraso.
Urakoze
abantu bari kwamaraso ni kuba ntashobora kurikirana abagize nabi kandi nabo basanze barakeze nabi namba bari abantu bera naho nuko hari icyo batakoze kugira ngo bagire bavugire abo bantu bo bariko barahohoterwa. Nacharesa n'utera intererano ngaha muri icyo gihe mvuga nti igihe cyose hazoba hari ibintu by'uko iginyo riba wa mugani w'iginyo kurindi ijisho kurindi ni kuvuga hazogumaho ibintu byo kwihorahorana mu gihugu cy'Uburundi n'amahoro atigera aboneka bibaye ngombwa hobaho gihabu uboneka umuntu atwara atari kwa maraso iyo bikurikirana amaze kubikurikirana byose ugasanga muri icyo gihe abanyagihugu barabaye umwe banashima ukuri kukamenyekana ukuri kumaze kumenyekana ni kuvuga namba bibaye ngombwa ko basaba ikigongwe bagasaba ikigongwe kuko tukicyihorahorana nta mahoro atigera aboneka mu Burundi. Iyo niyo ntera yanjye.
Urakoze cyane Nshimirimana. Reka dufate Fernando hanyuma duhe umwanya bwana Rugema asubize ibyo bibazo. Fernando, mwiriwe neza?
Mwiriwe neza.
Uri hehe?
Kigali.
Ikibazo cyawe?
Ikibazo cyanje nagira mbanje gusuhuza umutumire.
Eh, arakumva.
Ikibazo nagira ndamubaze none ko ngo ntare wa gatanu nke wafise uruhara mu ngorane zagiye zirashikira Burundi bavye yakuye ku butegetsi se kandi se yarakiriho ubwo wewe ntakosa afise. Ikibazo cya kabiri yicwa giwe kubw'uwo mutumire yobazwa nde? Urakoze.
Urakoze cyane bwana Rugema. Subiza ibyo bibazo by'abakunzi bacu nubwo benshi bagiye bagarukana none kuri wa muco wo kudahana.
Ego urumva nibyo bamye bagaruka ko ariko byinshi hari byo nshobora kwishura n'ibindi biba bingora gato
icyo nubuze
nkuko nari nabivuze uko kudahana jewe na wifatira ko yuko ariyo soko ry'ubwicanyi bubandanya nicyo kintu gituma ubwicanyi bubandanya kuko umuntu arica akabona yuko adashashobora kuba kubera n'abandi barishe nanje nishe ntacumba umenye nuko umuntu wifata urumva muri icyo gihe rero bica byerekana yuko intwaro zose zagiye zirakurikira zihana uwo zishatse uwo zidashatse zikamureka urumva rero mu gihe udahanye bose ugahana uruhande rumwe kwa kudahana kuguma kuri ngaho ikindi nacu novuga nuko mu gihe izo zo kuvuga ku kugirana ku kuvuga ukuri no ku no kugirana ikigongwe ku bintu byabaye ibyo byoba mu gihe tuvuga tuti ubu turafite intwaro twizeye idukingira ikingira abanyagihugu bavuga ati nta uzosubira kwica nta uzosubira kwicwa nta muntu azosubira kwangara ati giye guciwe c'amavukiro ubu rero reka twicare hamwe tuvugane ukuri hanyuma tugiranire ikigongo mugabo aho siho mbona turi muri iki gihe kuko abariko baricwa uno munsi mu myaka nabo itanu cumi imbere nabo bazovuga ati reka twihore murumva n'iryaho rihori bavuga rihonye umuryango n'ibyo turimo ubu nta kintu cemeza na gato yuko ibintu bigiye guhagarara ndetse no guhagarara turi ko turaraba ibintu uko biko biragenda ubu turavye abantu bagorewe hanze y'igihugu hagati mu gihugu abantu badashobora gutaha mu gihugu ivyo bintu bidahagaze nitubona neza ingene inyishu zotogwa igihe igihugu cha gitsimbatse mu mahoro bakavuga ati muri azi no mu Rwanda barabikoze harabaye ubwo ihonyabwoko hanyuma abantu haraba bigira by'agacaca n'ibiki hajya urumva byashobotse kubera hariho intwaro ivuga iti ibi bintu reka turabe ingene tubikura mu nzira ntibizosubire ibintu byagucye mu gihugu nacyo cy'u Burundi murabona ni umwanya wose n'ingorane z'ubwicanyi zitavanako aha rero sinobirandira ko cyane nicyo gituma twebwe nguma mubaza kumva ijambo nshikirize mu mwanya gato mu mwanya muto igituma tubona twebwe ingene iyo ntwaro y'ubwami ishingiye ku ibwiriza nshingiro ariyo ishobora gutuma haboneka agahinga k'amahoro data niko reka turabifata gutya mugabo ikintu cyose cozana inyishu ku ngorane z'u Burundi abarundi tubasabye ko bacumviriza bakacanka bacumvirije urumva nicyo bituma ibi twebwe tugomba kuzobishikiriza tukabishikiriza abanyagihugu hari wari yabajije abaza ati mbega uwo muhari wanyu uri urarikuwe n'amategeko mu Burundi ukora gute icyo ni kibazo nyine kijyanye n'uko ukuntu atamutekano uri mu gihugu uyu muhari twawushinze ngaha mu Bwongereza kuva mu imyaka ibiri iraheze ariko ngaha turi uwo muhari uremewe turashobora gukora ariko kubera ari umuhari ujanye n'ibyerekeye iby'u Burundi twategeza kuwushyira imbere y'amategeko mu Burundi ariko kubera ingorane ziri mu Burundi ntishobora kubikora muri uwo mwanya ariko tugomba gushikira abarundi ivyo tuzoronde nkene tubashikira kugira tubashikirize uwo mugambi ariko nk'uko turiko turavugira ku iradiyo twoza turacishamo bike bakabyumva ikindi nacyo mwarimu wa DJ hari uwa DJ ubwa nyuma yarabajije ati mbega izo ngorane izo bazavuye ku mwami Ntare wa gatanu yakuye se wiwe hanyuma ingorane zikaba zishobora kuba zarabandanije ibyo sinibaza ko ariko bimeze na gato kuko nababwiye abakuye intwaro y'ubwami ntibayikuye kuri Ntare wa gatanu ba umugambi wo gukura intwaro y'ubwami bawugize igihe itariki 19 z'ukwezi kwa 1065 igihe batera ikirimba cy'umwami bakaza ku bashatse no kumuganda kugandagura umwami mwambutsa wa kane. Hanyuma muri ico gihe murumva neza yuko hariho ico gihe nta nibintu by'amoko byari bihari byo kuvuga ngo ngo hagire ngo ubu bimeze usanga mu Burundi bavuga ngo hari intwaro z'abatutsi cyangwa z'abahutu. Ico gihe ni byari bari abasirikare bari bakiyoboka umwami bose, abarundi bari bakiyoboka umwami bose bayoboka umwami. Ariko rero nkuko nabivuze haravuyemo akagwi gato k'abahutu n'akagwi gato k'abatutsi, nibo bashatse kugwanira iyo kudeta kugira batware, ari naho rero intambami zatanguye. Urumva ari micombero yari ministre wa defense ico gihe, hariho nabandi bari bakomeye, hariho abantu abasirikare mu bwoko bwose kandi benshi b'abahutu. Ariko uko ibintu byagenze byaraboneka neza yuko umugambi w'ushaka gukura intwaro y'ubwami watanguwe ico gihe. Ibyo kugira bakure ntare wa gatanu byaje mu nyuma. Ibyo zuko rero yo yaragararije se nababwiye yarafite imyaka 19 yarahenzwe, kandi mu nyuma turafite ibyemezo zuko yasabye ikigongo se. Hanyuma umwazi k'umwami mwambutsa yitabye Imana mu 1977, no kuvuga ubwo rupfu rw'umuhungu wiwe waramubabaje cyane, kuko kumva umuhungu wiwe umwami naho yari yamugaraje mugabo agasaba ikigongo hanyuma ntiyaragitwara. Mugabo kubona abakuye intwaro y'ubwami bamurondera iyari bamukuye mu Budage bamuzana, urumva muhenda ngo aze mu Buganda, kuva mu Buganda bamuzana ku ngufu kugira aze kwicirwa i Burundi. Ibyo kintu ni kintu cerekana neza yuko nta ruhara umwami ntare wa gatanu afise mu ngorane zashiki i Burundi.
Ese
uruhara nabo bakuye intwaro y'ubwami bibaza ngo biroroshe gutwara, kandi mu Kirundi ndagucira umugani bwana Gwema mu Kirundi uko babivuga uko bivugwa baravuga neza yuko baravuga ati igihugu sicana. Igihugu sicana no kuvuga iki? Gutwara ntibyoroshe, umuntu ntashaka gupfa gusimbira ku ntwaro ngo utware ngo yibaze ngo biroroshe. Bishobora gukorohera kubera ufite imigambi yo gusahura igihugu cyangwa ubwira ibindi, mugabo gutwara kugira abanyagihugu bagushime ati watwaye neza si ibintu byoroshe.
Ese Bwana Rugema wakomeje uvuga ko hakenewe ukuri ku mateka yaranze igihugu cy'u Burundi, hakenewe ukuri kuwishe umwami ntare wa gatanu. Nyuma y'uko mubuze uko kuri, hari igihe mwigeze musaba amahanga cyangwa se amatohoza mpuzamahanga gukorwa kugira ngo uko kuri mwifuza kumenya kujya hagaragara?
Urumva ibyo biragoye kugira mu gihe igihugu kigwaye uko kudahana, kigwaye ubutungane butagenda neza n'ibiki n'ibindi byose bijanye n'izo ngorane ziba ziriho, ntibishobora kutworohereza na gato kugira kugira dushikirize dusabe urubanza rw'ubu bwicanyi turaba ingene boruca. Kuko nkuko namwe ndabivuga ibintu biraba mu Burundi, ugasanga abantu baricwa, urumva umuntu agaheranwa niko novuga, hanyuma abandi bagasubira bakaza gucyo, urabona n'ubu baguma bica inyuma ya ntare wa gatanu. Sinzi umuntu twari twatumiye muri ico ki anniversaire kwa matumwibuka, umuntu umwe yahoze atwara sindamuvuga izina, yavuze ati mbega igihugu bubahuka bakica umwami bakica umuperezida, bumva mu nyuma barishe na ndadaye nabo nyine abamwishe ntibaratura, urwo rubanza ntiruracika. Urumva none urumva ni ibintu n'ukuri bigoye. Mugabo icyo nubivuga ko gatoya ukuno wifatira ko cyane narumvise kuko nari nari ino sinari Burundi mu 2012 harabo baragerageje kugira barabe yuko abishe ntare wa gatanu gukurikirana kuko bamwe turazi ko baci degembya ariko ndashobora kuba mvuze ko ariko kubera umuntu mwita uko ya yakoze ica hari uko yacagirijwe abikekwa ndeka tuvuge ko bikekwa ko babarishe ntare wa gatanu bakindegembye urumva rero hari byo twumvise yuko harabo barashingishije ubwo rubanza ariko muri iki gihe n'ukuri nta cyizero twebwe tubifisemo tubona yuko zogira aho bishyize.
Iyi mwumva ni radio Ijwi rya Amerika, ikiganiro ni muri isanga muri studio ya karindwi, muri kumwe nanjye Ed Rwema, aho uyu munsi tugaruka ku myaka 44 ishize umwami Ntare wa gatanu yishwe bunyamanswa mu gihugu cy'u Burundi. Umutumirwa wacu ni bwana Ildefonse Rugema, washinze umuryango witwa Intwaro y'Ubwami ishingiye ku ibwiriza shingiro. Bwana Rugema, mukanya turi hafi kugera ku musozo w'iki kiganiro, kandi nongere nisegure ku bakunzi bacu mu Burundi, twakomeje kugira ikibazo gikomeye cyane cy'amatelefoni, ntago twashoboye kubavugisha nk'uko dusanzwe tubavugisha, ntago tuzi aho ikibazo kiri. Mbere y'uko dusoza kino kiganiro, Bwana Rugema, wifuje kuvuga kuri uwo muryango washinze n'umuti ubona mushobora kuvugutira ikibazo cy'umuco kudahana n'ibibazo biri mu Burundi, uwo muti ni uwo?
Twebwe uko tubona ingene intwaro y'ubwami ishingiye ku ibwirizwa shingiro ariyo ntwaro tubona yuko yo kingira Abarundi, gahumuriza Abarundi, niki icambere na mbere nuko mu Burundi intwaro y'ubwami yari maze gushika ku rwego rwo hejuru mu vyerekeye demokrasi. Niko navuga itariki 16 z'ukwezi kw'icumi 62 aba imboneza bari batsindiye independence y'u Burundi, kandi nganda bibutse neza kuko n'abarundi kubera ku kahise katigishwa neza izo republika bazohava bavuga ko aribo banatsindiye independence yaronkewe ku ntwaro y'ubwami 62. Urumva rero ico dushaka kuvuga ngaha ni iki? Intwaro y'ubwami ishingiye ku ibwirizwa shingiro ni intwaro y'ubwami umwami ahangama mugabo ntabari watwara, hagatwara umupremier ministre, umushikiranganji wa mbere, iyo ari ku ngoma bamwita umushikirangoma wa mbere, akaba ari we atwara. Uti bigenda gute? Urumva muri ico gihe amatora imigambwe yabandanye ikora nk'uko ukuri kwamye, aba hanyuma utsinze amatora akaba umushikiranganji wa mbere premier minister. Hanyuma muri ico gihe
mu magambo macyusoza dusigaranye iminota itarenze umwe n'igice.
Okay, muri ico gihe rero niho umushikiranganji wa mbere ariwe aheza agatwara, niwe acayonka iyo manda y'imyaka 5 kugira atware. Hanyuma ikindi rero kicerekana yuko hoba ikintu gituma haba amahoro nuko umwami niwe atwara ingabo z'u Burundi. Muri ico gihe ingabo z'u Burundi cyo twita Armée Nationale nishobora gutwagwa n'abanyepolitiki kugira kuko nibyo ni intambamyi mu gihugu, abanyepolitiki kugira baze barakuranwa ku ntwaro hanyuma bagatwara n'igisirikare uko bashaka. Ibyo navyo nyine murumva ko bitogena neza. Aha rero tuvuga yuko umuprezida kuri izi ntwaro ahabwa ububasha burengeye, bituma iyo habaye ingorane kuri urwo rwego ibintu bica bihagarara nk'uko turiko turabibona. Ari nacyo gituma rero dusaba yuko Abarundi bokumva neza, tukazoronka umwanya wo kubibasigurira yuko ku ntwaro y'ubwami ishingiye ku ibwirizwa shingiro umwami aja hejuru y'amoko y'imigambwe. Mu gihe habaye ingorane mu migambwe cyangwa mu banyepolitike, ubuzima bw'igihugu burabandanya, umwami agakingira abanyagihugu, ubutungane bukabandanya, abasirikare bakegukira umwami, ntihagire abanyepolitike basubira kubisukamo.
urakoze urakoze
yuko bishobora gufasha mu gutora inyishu kandi umwami niwe muhuza ni Burundi bukene umuhuza wa misi yose w'imyaka yose
urakoze cyane
azaraza yuko haje ingorane
Gana Ildefonse Rugema washinze umuryango witwa Intwaro y'Ubwami ishingiye kwibwiriza shingiro turagushimiye cyane kuri aka kanya wahaye radio Ijwi rya Amerika dushimire injeniyeri wadufashije mu buhanga bw'ibyuma na Fatuma Kalala wadufashije kujira mu kino kiganiro muri studio ya 7 mwari kumwe nanjye Edirwema ciao ciao